kurugo kwa mvuye kuri Yohani niho haraye haguye umunyagihugu azwi ku izina rya Bizuru hari mu gitero cyakozwe n'abantu batarashobora kumenyekana ku mugoroba wa gatandatu. Abantu batari bake bari bicaye muri ugo rugo bariko barica akanyota n'inzoga ziva ku bunywero n'uburiro bita bare restaurant iwacu buhegereye hepfo y'ibiro bya komine. Nyine urugo ari muri abo benshi bacitse ku icumu aravuga uko byagenze.
Twari twicaye mu masambi turi kumwe n'abandi bantu, hanyuma twumva amasase atatu aravuze yavugiye rimwe tuca turajyama, hacapamo umuntu umwe nta wabonye ukuntu uwo muntu yaduteye yaje, niba yari umwe niba bari benshi ntawo kubesha, ntawo twigeze tubona kabisa, ntawo twigeze tubona kuko abarabye no kugira ngo batore ibintu zenya by'amasase byarabagoye, barinze kubitora mu gitondo baciye babona inzira yazananye yibembeye izo nganigani, hanyuma aca mu kugenda yasubiye inyuma nyene makaseruka hariya hepfo.
Nyene urugo yemeza ko ariwe yarondegwa nubwo atariwe yaguye muri ico gitero, yikeka ko abari nyuma y'ubwo bubisha ari umuryango wiwe gizwe n'umukenyezi we n'abana bamaze igihe baratandukanye.
Je numva ko ari ububisha burondera je gusa, je nibaza ko ari ububisha buturuka mu muryango, kandi sindabyibaza nibyibonekeza ko twagumye tugorana n'umuryango wanje ari umukenyezi n'abana, ko kuva tutandukanye nta mahoro turigera duhana n'umunsi n'umwe, nta rukundo rwigeze rusubira kubaho, habaye nk'uko kuguma turonderana gushika n'uyu munsi. Turasaba leta yuko yodufasha umutekano wacu ukagerageza gucungerwa, kuko ndabona neza yuko ata mahoro je mfise muri uru rugo.
Hari haciye amezi atatu uwo mutama akomerekeye co kimwe n'abandi bantu bane mu gitero cy'igerenade cyakozwe kuri ubwo bunywero bwegereye umuhana wiwe. Icyo gihe mu bafashwe ku mvo z'amatohoza harimwo umuhungu wiwe. Nyina w'uwo muhungu ariwe mukenyezi w'uwo mutama avuga ko yarondegwa, avuga ko ari akanko uwo mutama abafitiye n'abana biwe.
Mbona ari akanko kubera ko urumva yamaze kwanka jewe acayankana n'abana, akimaze kubona yuko jewe ahanicaye shobora kuronka utungaburira abana nkigora nkabaronderera biramubabaza. Umwana ntako atagize ngo asabe ikigongwe arabe ko abana boja mu rugo aranka. Abana rero ashaguma bishiramo nabi ikibaye cose ngo ni steve, ikibaye cose ngo ni steve. Naho ejo bundi grenade yaturika umwana yari ahaguruye muhira ku kabari yicaye hagati y'abandi igiturika umupolisi wa mbere yaramaze gushika muhira ni Stephen ngaho haruguru, hanyuma aca baragenda ajamutwara. Kuva ico gihe afunguwe ntiyongeye kugaruka, yaje rimwe aje kuraba ingurube ziwe zari zavyaye aca arasubira inyuma. Ngo nibi vyaraye bibaye ngo ni Stephen ngo bafatanije na nyina wiwe. Jewe nta buryo namumwe fise, si Stephen nta buryo namumwe afise, sinumva ukuntu rero byose byoguma n'ibyo bikabije bituraba.
Mustani wa komine Kirundo avuga ko bahashitse kiba. Misago Stani arongoye komine Kirundo ati baracagerageza kurondera ico ubwo bugizi bwa nabi bwoba buriko buraturuka ko
gushika none umunsi ntituratora ico buva ko, ariko hasanzwe ari hamatati mu miryango iwabo amazi gihe yarahukanye n'umugore n'abana bose baragiye, ariko ivyo bintu ntawo bishingira ntaye ko byo bari byo, kuko uheruka je bahatera grenade twarafashe bamwe ngo twari twikiye, hanyuma bajejwe ubutungane barabikurikiranye mu nyuma baramurekura, kumbure ko basanze ivyo bintu bamukiye kuko atari byo. Ariko gushika uno munsi nawe nyine agomba yibaza ko ari ivyo, mugabo twibaza yuko bitaba ari ivyo kuko abagizi ba nabi bahoraho baca, kuko n'uwo yikeka mu cyo gihe hagize igihe atari hari, nibaza yuko hoba hari ibindi bintu tutaratora byo bavyinyegeje inyuma ibwo bugizi bwa nabi, ariko tubandanya turondetse.
Inkozi giheza kuvuga abapolisi barashitse aho muri quartier ya Murama gutangura amatohoza, ariko gushika n'ubu ntibarashobora kumenya abakoze ubwo bwicanyi, eka nta n'uburafatwa ku mvo z'amatohoza akibandanya nk'uko vyemezwa na Mustanere wa komine Kirundo. Mu Kirundo, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.